mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiradi ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nongera gusubira kwifuriza umwaka mwiza wa 2018 hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jovidiane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya. Uyu ni umushinga ntahe Apollinaire Mupiganyi aramutswa ishyirahamwe Transparency Rwanda rigishinze kurwanya abavya ibiturire na ruswa. Iyo nkuru rero iriko avuga ku vyerekeye ikibazo c'ibiturire mu gihugu c'u Rwanda turayigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Tuza kubabwira n'ingene abarundi baba mu gihugu c'u Rwanda bahungiyeyo bari bahimbaje umwaka mushasha. Ariko mbanze ndabwire ko igisirikare ca Nigeria kivuga ko abantu barenga ku 700 bari baragizwe imbohe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram bashoboye gutoroka mu buraruko bushubuseruko bw'igihugu. Umuvugizi w'igisirikare ca Nigeria Colonel Timothy Antiga yavuze ko abo bantu batorotse bakiriwe mu kigo ca gisirikare kiri mu buraruko bushubuseruko bw'igisagara ca Mungunu ni muri leta ya Borno. Antiga ariko antavuga igihe batorokeye canke ko hoba boba bakiri mu minwe ya gisirikare. Matohoza yigenga arashohora kwemeza ayo makuru atangazwa n'igisirikare. Ico bikoze umuvugizi wa gisirikare ca Nigeria havuga kandi ko abo bari baragizwe imbohe barimwo abagabo, abagore n'abana kandi bakoreshwa ibikorwa byo mu mirima na Boko Haram ku nkengera z'ikiyaga Chad. Havuga kandi ko igisirikare kiriko kirasuzuma neza ko atamugwanya wa Boko Haram yoba yarabinjiranye. Ubutungane bwa Somalia bwagirije abagabo batanu kugira uruhara mu gitero c'iterabwoba c'imodoka yo mu bwoko bwa kamyo yari itezwemo bombe ihitana abantu 512 mu Mogadisho ku itariki ya 14 ukwezi kwa 10 umwaka twaraye dusozereye. Bane muri abo badengutse imbere y'ubutungane kuno wa mbere bari mu minwe ya leta kandi baburanishijwe na sentare ya gisirikare mu Mogadisho kuno wa mbere mu gihe uwagira gatanu akironderwa. Abategetsi ba Somalia bavuze ko badakekeranya umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab ariwe uri nyuma y'ico gitero naho utaracitirira. Umuryango umwe bwa Buraya washikirije kuno wa mbere ko witigiye uburenganzira bwo kugira imyirekano muri Irani buzokubahirizwa ni mu gihe iminsi ibaye itanu abanyagihugu biyamiriza ubuzima bugoye n'ubutegetsi bwa Perezida Hassan Rouhani. Nk'itangazo yashikije kuno wa mbere umuvugizi w'umuryango Frederica Mogherini ajeje imigenderanire muri uwo muryango kandi yavuze ko babandanya bakurikiranira hafi ibera muri Irani. Gushika ubu abantu 13 barimwo abanyagihugu 10 baramaze kwicwa muri iyo myerekano, abaharurwa mu 100 barahagaritswe, bamwe muri bo baramaze kurekugwa. Nchote wa konzivizu gi Amerikano ngere ndabahe ikaze kandi. Amakuru yacu ino mwanya tuyahere mu gihugu c'u Rwanda aho mu rwango urwanya ruswa n'akarengane muri ico gihugu usaba leta gufatira ibihano bikakaye abayobozi bagaragaraho amakosa akomeye arimo kurya ruswa. Transparency Rwanda ivuga ko hari aho usanga bene abo bayobozi bimurwa ahandi canke bagahindurirwa imirimo ariko byose bikaba harimo igifungu. Ibindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika mu Rwanda da Claude Ganza Munyamagana.
Raporo umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International ishami rya Uri Rwanda washyize ahagaragara mu mpera z'icyumweru gishize ku byo wakusanyije mu turere twose tugize intara y'Iburengerazuba yerekana ko ruswa ikiri hejuru mu nzego z'ibanze. Iyi raporo kandi itunga agatoki gisa n'ikimenyane n'ikintu wabo mu burezi aho kugira ngo umwarimu yemererwe kuva ku kigo ajya ku kindi ashaka nko kwegera umuryango we cyangwa kubwa izindi mpamvu usanga bidakurikiza amabwiriza ahubwo bishingira ahanini kuri ruswa ikimenyane n'ikintu wabo. Si mu burezi gusa kuko no mu bijyanye n'ubutaka hagaragara akarengane gakomeye kuko kugira ngo umuturage asabe icyangombwa gihabwe ku gihe iyi raporo yerekana ko ari bidashoboka. uretse gutinda kugihabwa bishobora gutanga icyo cyaruswa uyu muryango werekana ko hari uturere rusange ikibanza kimwe cyarahawe abantu barenze umwe kandi bose bafite ibyangombwa byatanzwe n'umuyobozi umwe ibintu Transparency Rwanda ivuga ko byambaye umwambaro waruswa kuruta gukeka indi mpamvu yose akarere ka Rubavu ni kamwe mu dusanzwe dufite ibibazo by'insobe by'ubutaka nk'uko bishimangirwa na Vice President w'urukiko rw'isumbuye rwa Rubavu bwana Dani Hategekimana
niba umuyobozi runaka avuzweho ruswa niba wa muntu ntabwo ari ibanga muri Rubavu abantu babiri bakaba bafite ibyangombwa by'ubutaka ku kibanza kimwe byatanzwe n'umuntu umwe uwo muntu kuki atabazwa niyo yaba nta ruswa irimo ariko byibuze akagira uruhare mu gusobanura uko byagenze ageze mu bushinjacyaha natwe tubumenye za manza mu rwego rwo kwigisha abaturage no kubereka ko ibyo bintu atari teori tuzimane tujye kuziburanishiriza aho icyaha cyakorewe kandi no guhanira wa muntu koko tuzamuhana by'intangarugero ku buryo bizayisomo n'abandi batekereza gukora nk'abakozi
hari abasanga icyaha cya ruswa gikwiye gushyirwa mu byaha byibasiye inyoko muntu kuko kigira ingaruka mbi mu mibereho yabo nk'uko umuyobozi wa polisi mu ntara y'iburengerazuba ACP Emmanuel Karasa bitangaho urugero
ariko ntitutumva uburemere bwa ruswa bose birangwaraho rimwe na rimwe tuzatubera dutwara ibintu hejuru gutyo birangire ariko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane u Rwanda aracyari ariko it's a very big problem hari ejo nawe ririmo gusoma niba ari abantu bo muri North Korea bavuga yuko icyaha cya corruption bagize icyaha cya crimes against humanity bagifite ubushobozi nanyu mu Rwanda kiriya cyanashyira mu cyaha cya crimes against humanity kuko iyo ugiye kureba ugasanga umuntu tuvuge yubatse uyu muhanda wa Rutsiro ibiriya byo perezida avuga ati muragenda mugafata agahanda mukakagira inzitambo yakoresheje ni ukuvuga ngo ufashe uyu muhanda tuvuge wa Rutsiro ugasanga dimension z'uwenda yarazigabanije wamara kuzigabanya kubera ko umuhanda wabaye mutoya imodoka zigiye kubyiganiramo imodoka ziraje kubera ubuto bw'umuhanda pasiteri irimo abantu 28 ikubise ku yindi ku ikamyo abantu 28 barashize kuri iki cyaha kirenze kuba agese humanity ni iki ni ukuvuga ngo rero kino cyaha ni cyaha gikomeye cyane
uyu muyobozi asanga gushyira ruswa mu byaha byibasiye inyoko muntu byaha uburyo bwiza bwo guca intege abarya ruswa n'abayitanga kuko igaragara henshi kandi mu buryo bunyuranye ku rundi ruhande hari abaturage bashavuzwa no kubona abayobozi baranzwe n'imyitwarire idahwitse biturwa kwimurirwa ahandi naho bakahakomereza ya mikorere aho kubavanaho ngo basimbuzwe abashyize imbere inyungu za rubanda
ni ukuvuga ngo ya mbuto imunzwe yamungaga hahandi ayimbwiye ahandi hataramungwa nawe ajye kumunga nta jambo tubigira mu byo badukorera we araza kubera executive akemeza akaza agatuma umudugudu babwire gutya na gutya ubyumva mu nama y'umuganda
umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency Rwanda bwana Apollinaire Mupiganya asaba ko abayobozi babonetse imyitwarire idahwitse bajya bafatirwa ibihano bikakaye birimo kubahagarika mu kazi no kubaryoza ibyo bakoze uko bishakiye cyangwa ibyo batakoze biri ngombwa
hari ikindi kintu cyagarutsweho cyo gukingirana ikibaba rimwe na rimwe abakozi mu nzego zitandukanye akabazwi neza yuko arya ruswa ariko ugasanga icyemezo kimufatiwe ni ukumwimura niba yari ari mu murenge runaka niba yari mu kagari runaka bamufatira icyemezo bakamwimura bakamujyana mu wundi murenge ndumva ngira ngo rimwe na rimwe hari igihe wenda banafata n'ibyemezo biremereye ariko nanone niba hari umuntu usesweho ruswa ngira ngo icyemezo twafata ntabwo ari ukumwimurira imirimo hagombye kubaho uburyo bwo kumufatira ibyemezo kugira ngo tumukure muri sosiyete ntakomeze ayanjye
uyu muryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ryayo ry'u Rwanda uvuga ko no gushyira abakozi mu mirimo byari bikwiye gushingira ku bunyangamugayo umuntu azwiho abasanzwe bazwiho imyitwarire itaboneye ntibahabwe inshingano zibashyira mu mwanya bagira indorerwamo y'abandi uyu muryango kandi usaba leta gusuzuma niba imitangire ya serivisi zatanga icyuho cya ruswa buri serivisi igatangwa n'urwego rubifitiye ububasha kandi byoroshye kugenzura uko yatanzwe Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Ijwi ry'Amerika
Claude Ganza urakenuye kuri iyo nkuru udushikirije tukiringaho mu Rwanda impunzi z'abarundi ziba mu gisagara cha Kigali zarahimbaje mwaka mushasha naho uburyo bafise bubaye abaye menyesha makuru wacu Desire Hatungimana yaravuganye na bamwe ivyo bamubwiye muri byumva mu nkuru yaduteguriye
Uno musore yarerewe muri Maison Shalom muri kino gihe amaze kurenza imyaka 30 igenekezo rya 2024 kwezi kwa 10 mwaka w'2001 amaje 1993 amenyesha ko yahuye n'amagogwa akomeye cyane mu rusengo mu ntara ya Rigi aho yavuka abavyeyi biwe bamaze kugandagurwa barabugaraniye mu nzu n'abandi bana barabaturira ahakugwa n'Imana amenyesha ko yamaze indwi yose amaboko yiwe yari yahiye ariko arabora atagira umuvura amaze gushika muri Maison Shalom Margarita barankitse yaramwakiriye mu bandi bana arashobora kuvugwa mu nyuma ariga amashuri gushika mbere naho ajya kuyabandaniza mu gihugu cy'u Burusiya amenyesha ko muri icyo kigo yahakuye urukundo rutagira ingero no kumenya kubana nabo mufisi batandukanya
twabanye dutandukanye nibaza ni naho hapuye n'iryo zina Maison Shalom inzu y'amahoro kubera ko twebwe muri ayo magogo yose twari twaraciyemo mu butandukanye bwacu twarashoboye kubana neza dukina kubera twagishinje yadufasha kwatwigisha ubwo rukundo turagerageza nyine mu butandukanye bwacu kandi tubabaho neza tubakura dushyize hamwe ndavuga ngo ibyo byabaye muri Maison Shalom urumva ko twabaye mu butandukanye dufite ibyari kudutandukanya byari dufashe nko kuri ibyo by'ubwoko urumva n'ubutarabuzi yaciye nkumenye jyewe nashaka ndabasabe twigireho yuko ibidushikira ntibizobo naho turi ngaha bizo kandi naho tuzova ngaha bizoshika ariko twige kubaza ikibazo aya magogo ndiko ndabona Imana ishaka kunyigisha iki muri aya magogo
naho Maragarita barankitse ahimbaje ubugira kabiri umunsi wo kwibuka ikigo Maison Shalom cyashingwa ari mu buhungiro amenyesha ko umunezero ari mwinshi ariko agahinda ko kwitwa impunzi ntikabuze nk'uko avyivugira
uno munsi rero mvuga nk'impunzi uno munsi ego ntawo vuga ko atafise agahinda iyo umuntu atagira izina iyo umuntu ari munsi y'ihema iyo umuntu atagira ibipapuro avuga nyene mutagira ibipapuro umunsi mukuru wa mari wa wundi kuko jewe na wise hazokwama ari intsinzi y'urukundo Maison Shalom ntizokwigera igira umunsi mukuru w'urwanko w'agahinda ogucura intimba
nuko rero mudutunge mutuburanye murumva yuko inkuru y'ingene impunzi z'abarundi zahimbaje ubunane mu gisagara ca Kigali atari umwe ariko murakurikirana ivyuma vyatugwa ariko nyabuna hitayemwo inkuru yaho bariko ratubwira ukuntu ikigo Maison Shalom cahimbaje umyaka 23 cari kimaze hari mu mwaka waheze iyo nkuru rero ingene impunzi zahimbaje ubunane ejo tuzo igaruka ko ariko mugenzi wacu Diane Ndonse nawe ibujumbura tumwakire kugira ngo atwakire abatumire bari kumwe hama basangira ijambo mu kiganiro c'abanyedini cuno munsi
ego Diane ni nazwe reka ntangure nakira abatumire bacu Patif P Felix murongoye paroisse cathédrale Regina Mundi ndabaramukije nakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye isengero international de la Pentecôte na mwebwe ndabaramukije
yego tubaramukije
nakire kandi na Pierre Clavenge Jimana umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu akaba narongoye igisata gikurikirana abagendana ingwara zo mu mutwe mu kigo kivura bene abo bantu Saint Peka cyo mu Kamenge na mwebwe ndabaramukije
amahoro meza cyane
ndaramukije kandi n'abatwumviriza ndabibutsa ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika uyu munsi rero tukaba tuvuga ku bijanye n'uruhara rw'abarongoye amadini n'amasengero mu kugwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu Pierre Claver Njejimana mwebwe mwanonose ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu mwatangura mukadusigurira mbega uburozi burabaho
murakoze cyane twumva yuko uburozi bamwe barabwemera abandi ntibabwemere naje kubinyerekeye uburozi ntibubaho mvuga nti uburozi ni ivyumviro umuntu yishyiramwo hanyuma akabibamwo igihe kirekire agatangura kugira ibintu byo gwikeka abatangura kwikeka abandi kuko ibyo bavuga ngo uburozi ni ukuvuga ngo umuntu yararozwe ni ukuvuga yuko uburozi buva hanze y'umuntu ntibuva muri we indani hama rero iyo umuntu avuze ati nakarandoze nuko cyane cyane baba bafite ibintu keshi na keshi urabapfa
reka tubaze abarongoye amasengero hano mbega mwebwe muvuga ku ikiga patiri Fupi Felix
kibazo cyerekeye uburozi mvuze uburozi uko nyene sinashaka guca ndacishura uko kiri mugabo mbanze mvuge ibihari ibyo tubona nuko abantu iyo bamaze kwizizirwa n'umutima mubi cyanke bafise ibyo bapfa biraboneka ko hariho abantu barondera kugirira nabi abandi akavuga ati natwari icumu nkari mutera cyanke nka musogota bafatwa bimenyekane agaca agomba gukoresha rero uburyo ngira ngo butaboneka niho rero ashobora kwitura abo yibaza ko bafise ububasha bwo gushobora kugirira nabi uyo mwansi wiwe bitamenyekanye bagakoresha ububasha rero bw'imitima mibi cyanke abandi bita impwemu mbi aho muri ico gihe rero niho novuga nti abantu baca batangura kuvuga ibyerekeye uburozi ababishoboye mbere hari gihe arondera no kwica uwundi akamuha isano abicishije mu byo kurya bicishije mu byanwa muri ico gihe agashobora kumwica mu gihe abaganga batabaye hafi kugira kugira ngo bashobore uyu muntu kumuha imiti yotuma ibyo bintu ajeje gufungura bitamugirira nabi mu restoma no kuvuga mu mushishito wiwe cyanke bigira ingaruka mbi ku magara yiwe ibyo bintu bihari two kwita mu gifaransa ntiyo phénomène bikora cyanke bidakora hari habantu babigerageza bakarondera kubikoresha mbere hariho nabantu bakorana na mashetani bakaraba ingene bo kuresha ubwo bubasha bubi butaboneka bw'imiti mitaboneka ngo bugire nabi abantu
ntabaciriyemo mu ntara ya Gitega umwana aherutse kwagirizwa yuko aje kuzimu muti byo babisa n'ivyo
ivyo barabimwagirije mugabo ivyo byose biri mu bintu bibaho hari igituma byinshi abantu barondera gukoresha bino ngo bubasha bubi umuntu ashaka kugira urudandazwa uzokumva yuko yibwira ati kugira ngo nunguke reka ngende niture ba bantu bakoresha bino ngo bubasha no kuvuga bapfumu baraza kumpa akantu nza gushira mu butike yanje cyangwa mu mangazini yanje kugira ngo abakiriya baze kuba benshi nubwo bubasha abantu bagerageza kurondera iyo batanguye kubirondera duca tuvuga yuko cyangwa abantu bavuga yuko agiye mu by'uburozi cyangwa gukoresha ubasha bubi bw'umwijima
kwari gihe abakirisitu bavuga ko pastori kanaka yababwiye yuko barozwe ni kuvuga yuko namwe mwizera ko ubwo burozi buba
nanje mbaze ikibazo mu kwishura mvuga nti mbega bibiliya dukoresha yoba ivuga iki kujanye n'abarozi n'abanyamareba muri bibiliya haranditse abanyamareba haranditswemo abarozi ivyo turabibona mu gitabo cyo kuvayo igihe abisirayeli bari ko bava mu gihugu cya Egiputa amareba namangetengete cyo twakwita uburozi ngahi wacu byarakoze cyane turabibona no mu isezerano rishasha hari umuntu witwa Filipo umunyamareba ngo yaragurwa kandi agahesha inyungu nyinshi abiwabo kubw'ibyo rero je nk'umupastori nkoresha igitabo cera ceranda cha bibiliya ndemera ko uburozi bubaho nagomba mvuge yuko muri bihe turimwo abakozi b'Imana mu madini n'amashengero atandukanye burya ubiravye neza usanga ibikorwa dukora caratse ingufu abapfumu n'abaruzi uyu munsi rero birabandanya kuvugwa hanyuma bakavyagirizanya ngacavuga nti urugo bavyagirizanya kubera impamvu zitandukanye no vuga impamvu zivuye ku nyungu amatongo rwanko kwihorahorana ugasanga umuntu aramudodobereje baravuze bati wewe urumurozi kandi atari we
ubwo burozi bwitwa yuko ari uburozi by'ukuri mwebwe mumenya gute mutandukanya gute yuko umuntu uko yarozwe nuko ari mabi bariko baramwagiriza avuye ku zindi nyungu z'uwo muntu
mu by'ukuri nta bimenyetso novuga bihari bivuga ngo uyu muntu yararozwe kuko ari ubushakashatsi butakozwe ntitwovuga ngo ntibibaho nibaza ahubwo ko karakaryo keza mbere ko habaho abashakashatsi ngaha mu gihugu cyacu batangura kwiga neza kugira ngo batange umuco kuri ibyo bintu bitagaragara numva byose bikagenda neza
Pierre Claver ngira afite icyo abivuga ko umuhinga yanonose ibyo inyifata
yavuze yuko muri bibiliya harimo ijambo umurozi n'abanyamareba mbwo nagomba abariko batwumviriza bamenye yuko ubwa mbere uburozi si ibyo bintu byanditswe ijambo ryonyine gashaka kuvamwo uburozi baracya n'umugani mu kibuga ati sakiri mikibi yataza uburozi gupfa no kuvuga ngo iyo ijambo rivuzwe hanyuma abantu bakaryakira mbega abantu baryakiriye gute mu gifaransa bavuga ngo stimulus hanyuma reaction mbega umuntu aza kwakira gute ijambo rivuzwe mvuga ati naka ntiyavuze yaroze no kuvuga ngo ijambo umuntu uko arivuze naho rishikira rirashaka kuzana ingaruka mbi y'uburozi mu isarazo ryavugiwe ugasanga mbere abantu baricanye baramaranye bivuye kuvyiyumviro byarikiye kuri rya jambo ryavugwa
ijambo mushatse kuvuga yuko nkubu bavuze bati naka n'umurozi
cyangwa
uburozi burabaho
yego nakubwiye nti cyane cyane ikintu umuntu yemera cyangwa kigomba kuba ukuri
ibi yari ko aravuga n'ibintu ngira ngo byumvikana gose kuko mu kirundi ijambo ngo umurozi byahavuye rifata n'izindi nsiguro iyo ubonye umuntu ariko agira inyifato itabereye dufate nk'umwigisha ajejwe kurira abana ukumva uwo mwigisha ngo yasambanije uwo mwana muto yigisha mu mashuri mato mato kandi biraba ugiye kubyumvira neza ngira ngo nk'ababize byerekeye inyifato z'abantu urahavye inkwirikizi biba kuri uwo mwana iyo ashurashujwe n'umurezi wiwe birashobora kumwikira umutima bigatuma ejo atacu muri we nyene yiyanka atanica ashobora gushikako akaguma kura ku mubiri mugabo muvyerekeye muri we yarataye n'uyo muntu umwigisha arashaka kugereranywa n'umurozi
kuko n'uwo muri kazonza uwo mwana ni kuvuga mu kibano bashobora kuzovuga ngo yararozwe bivanye n'ukuntu
yigenza ukuntu yigenza kwera yagera hinduka kwera ivyo yabaye bakiri umwana
aba yarakomeretse ku mutima ugasanga aciyagira inyifato itangaza abantu hari umuntu bisiga gaca yirekura
agacha yiha kunu ya rumutwa kanuzoga nyinshi kabona ntabagira umutwe kabona cyanye akiya ntakihebura gacika ikintu menga yacita kazeze ubwenge bukagenda kubera ikintu camubaye ko camuhahamuye abantu bakazorondera ico byavuye ko bakakibura bakavuga ko yarozwe ariko urya muntu yabimugiriye abantu babimenye bamugereranya n'umurozi hari gihe rera abantu bashobora guhusha ariko nk'umuntu muri abatwita bakoze b'Imana yavyiteguriye neza n'igihe ariko arasenga arashobora gushishoza akamenya ati uyu muntu wo mufasha aha mubona bijya bitaro cyo kwa Roja tubakunda mu n'ivyo kwa Roja ngende babwire ko bijya bitaro mu by'ukuri byatangujwe ni Eklezia Katolika kuko byatanguye abafurera kugira ngo Eklezia ifashe muri ivyo zo kugwanya ivyo bantu bita ngo n'uburozi cyangwa ngo baruzwe kugira ngo batandukanye ibyerekeye ubuzima bw'umutima cyangwa umuntu ashobora kugwara ayo mashetani n'abandi bigira ngo bagwaye mashetani mugabo bagwaye izindi ndwara zishobora kuvugwa
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ndumva yari nzira imwe yo kushobora kugwanya muvuga muti akwiye kujaho ibigo kuko icyo kigo kivura indwara zo mu mutwe SNPK ni kigo kimwe nkibigwiriye ngaha mu Burundi mwe mureye muvuga muti cyo bavyiza navyo bigwijijwe mu ntumbero yo kugwanya abo bicura ko ari birozi kandi ari ngorane bagize zijyanye ni nyifato n'ibikomere bagize mu mubiri mu buzima nako
birakwiye kugwizwa kandi icyo cyumvikira amaze kuvugwa kuko nko mu Burundi mbere ni ikintu kibonekeza birateye n'isoni kandi abivuze gutyo sindengeje urugero kuko nababijejwe barabiyitse kubona leta itagira ibitaro byayo bivura abagwayi mu mutwe ababitwa ngo bagwaye indwara zo mu mutwe hajya kiba ari ikintu kinini kivuze hari ibitaro bishasha byatanguye ingozi ntihenze sinzi ababitanguje bari bari kumenga n'abafurera nyene ariko mu bisanzwe mu bihugu byose leta nishobora kubaka ibitaro ngo yibagire abagwaye indwara zo mu mutwe no kuvuga ko babibagiye igice kinini cy'abantu bashaka kugira ingorane mu gihugu ivyo mu bisanzwe biriho mu mategeko cyanke mu byo leta yabwizwe gukora ko no mu bindi bihugu nuko bimeze
mbiga pasteur ntabwo mwebwe nyene mwa mufise mu ruhara naho muri mu bantu bagwanya ibyo byo kwagirizanya uburozi mu banyagihugu mbiga mu gihe umu pastori abwiye abakirisu ati we wararozwe kandi akaba yarasanzwe fiso yikeka kabasanga fiso ngorane ubwo ntabari ka arongereza ingorane mu kibano nyene zo kwimvira uburozi
murakoze kumpa ijambo nagomba mbanze nkusore gatonyi kuri akamahereje ko twaba twavuze ko twizera ntitwizera turemera
yego
twemera ko bibaho muri bibiliya hari umuntu yitwa Sauli padiri aramuzi cyane kuko arasoma Sauli yaragiye kuraguza ico turacemerana ko cyumvikana rero yuko kuvuga ngo uburozi ntibibaho nibaza yuko umuntu yoba agiye mu bintu by'ibishobisho
mbega ngira ariko uburozi byabwo bari ikintu umuntu ajya canke nk'ibyo kwarije bavuga ngo urwaye byatambutse canke babuze
uburozi jewe nibaza ko imice myinshi gusa ntibwizwe ntiburigwa neza ngahe wacu ngo babushire mu byo nakwita ama classification hanyuma nagomba mvuge ko ngira ico mvuze kuri kica leta padiri yavuze ati harakwiye kugushirwaho leta ikibuka kubaka ibitaro by'abantu bari mu mutwe nibaza ko leta yagize icikora kuko hariho igisata kijejwe ibintu bya psychology nagomba rutri muri kino kiganiro ntagire abahava twumva nabi yuko waje kuvuga yuko leta atajikira kora
bavuze ko ari ibigo atari uko leta itari kiravyumvira ku mugambo mu buryo bukugwiza ibigo bishika mu ntara kubera abanyagihugu basanze afite ingwane zo gushika ku muri ico kigo gisanzwe kiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura gusa
yego hanyuma rero natangwa imvuga nti je nashimye ikibazo mwabajije mwavuze muti mbega none uburuzi bubaho twemeje ngo ntibubaho kandi hariho henshi tubona tubisoma hari nabavyizera benshi burya naho abantu batabivuga barabigenda ugiye kuri abantu benshi badushingira intahe batubwira yuko basenga mugabo bafite n'agaheko ko babibamwo biragoye bisaba ubuhinga buhanitse bisaba ko haba inyigisho nyinshi kandi ko iki gikorwa cyitabwaho n'abantu bose na cyane cyane nagomba mvuge yuko kudodobereza umuntu kurenganya umuntu kwica umuntu umwagiriza uburozi je ndavuga nti n'icaha gikomeye kandi na leta yadufasha ibyo bintu bikabihagurukira cyane
yego uyu Pierre Claver yanonose bijanye n'inyifato numvise umwe ngo nimba natawe huye mengabuze yuko nao bagenda nuduheko nivyo bagenda biboheyeko ari kugira ngo bihinyishu ibibazo baba bafise mu mutwe umengo niko nabitahuye
afete
kugendana n'umwe mwemera ko ivyo biro zibaho muvuga muti ni ngwara nzo mu mutwe
urumva kugendana igiheko n'ukurondera no vuga akantu kagukingira kagukingira kuko ufise igihengeri kiri mu kwiyumvira kwawe ko ntuba wikwije hama rero iyo umuntu afise mwisanzwe ubuntu butuzuye neza yamagerageza kurondera akantu ashira mu mbavu kamukingira kubera mu mutwe arumva yuko afise ikintu kitagera neza hanyuma kubera inabi yamiva hanze reka ndondera akantu shira ko kugira ngo nikingire ya nabi iva kuri mugenzanje cyaiva kuri wa mwasi wanje mfise cyaiva kuri wa muntu dufite cyo dupfa ugasanga ni vya bindi rero umuntu acatangwa kuvuga uburozi je ngarutse kuri bibazo byari karavuga ifoko tutahura ibintu twagiranze kwitahura cyo kimwe uburozi bwavuzwe kuva kera cyane ku basukuru baravuga ngo uburozi bwo nukura mbega inkomo kugira ijambo ryavuye hehe uburozi bwisanzwe ni ikintu kiza kivuye hanze kiza mu biri umuntu kandi kije kugira nabi nababwiye yuko ijambo ryonyene rishobora gusumba ubwo burozi ico kintu umuntu kivuye hari kije kumuyaga cyo kije novuga nk'ikintu cy'igitero bwo kivuye hanze kiza kugira nabi umuntu
bisigura ko ivyo bintu bahana byo kurogana nyene bavuga bati naka yararozwe ubwo buryo bavuga ko umuntu yarozwe uretse mu buryo bw'amajambo ni kuvuga mwe ntavyo mwemera
icyake mu kanwa cica ndemera yuko ari uburozi mugabo ikintu kiza giva inyuma kitake mu kanwa ntacyo nemera
namwe mu byumba kumwe gapasa
ufashe ikintu kakibaza mu psikologi azo kubwira insiguro ya psikologi ubajije umu economiste azo kubwira insiguro ya economy ubaje mu pasa azo gusigurira ibintu bya pastor ariko wari ko atanga insiguro yiwe nko mu psikologi ukuri ko ibintu uburozi burabaho uvuze uti malaria ntibaho ubugomba guhonya abantu reka ahubwo ko bibaho abantu bagapfa tukabibona twiga ingene tubigwanya jewe na mpagaze
ibi iye bari kubaragirizanya uburozi nabantu bakaringira ko bakabica ega wo raba neza ngira ngo araza kudufasha ubavyiyi nonosoye rari ingorane ziri mu gihugu aho umuntu atazi icazogeje raba abantu atazi kweza azo bari muzima mu gihe abantu baguma bapfa cyangwa akabona ibintu nibiri ko bigenda neza cyangwa akabona nimba ari masangane cyangwa ugasanga izo ngwara raba inzara kandi kare tuko turaganira usanga ari ahantu hari ivyo bintu bizaduka by'inzara ugasanga niho bari kubaragirizanya uburozi bafise ibibazo bikomeye by'ubuzima byingene bafungura mu nyuma indwara zije ntibaruhe ingere bavuza abana malaria babahaye umuti bawusangira ari batatu bane batanu kandi muri iyi minsi heze malaria arisha abantu benshi ivyo oyo bikoranye byose bavuga ati mbega amabi yavuye kuri inde musomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi babonye bisebuzi bigira bitembagaza ubwato bavuze bati tubwiza kurondera umuntu yacumuye kandi aho hoho baramuguye ko wenyene arate bari yagiriza arabivuga ati jewe mpunza imana kandi ivyo byari ivyo kuri mugabo nukusanga tumeze baca barondera bati mbega ibi byose ni inde ntibavyumvira n'ubwenge ngo bamenye igituma ariko baramurondera bari mu ngorane barakeneye kuronka umuntu yagirizwe ivyo bintu bagacero baja kurabo barozi bati kandi nakumenga n'umurozi bagaca bamuja ko bamwishe bakibaza ngo ingorane zaza guhera ukamenga bimaze ishavu kumbe bongereje ingorane
ati umagara muvuge pasi
yego hati tunongera ko ucamishuro shonagomba gushima kuri insiguro numvise padiri aje gutanga ko tuvyumva kumwe bakunda kudodobereza abantu bashaje na cyane cyane abatamakazi bakamurengera ko bakica ngo bamufatanye uburozi cyo nagomba rero mvuge twebwe nk'abantu abamenyesha mana turafite igikorwa gikomeye cyo kuremesha imitima twumvise ko benshi babikora mu gihe bazazaniwe yashikwe n'ibibazo akabura yakuranye yashira acavuga ati uko bakose ibintu byavuye kuri naka agaca rero ahimiriza abamwemera bati naka n'umuruzi je wanje angiriye ibi wewe nawe ejo notaza ngo tumwitange hakiri kare nawe azoguhitana abantu bacha batwagwa n'ubwo bwoba numva rero mu byo twokora kugira ngo zibihagarare twe muhamisha imana twokwamiza ko duhimiriza abantu kutemera ibintazi ikindi naco numva kandi twokorana n'igihugu cyane kuko iyo abantu barenge ubutungane kurakwiye ko umuntu atihanira nimba uyu muntu azi ko naka ari umurozi naza n'ivyemezo hanyuma aje muri ashikire abashijejwe ubutungane bamutunganirize niyaza n'ivyemezo ariko ari kibazo kihari acavuga ati ko atavyemezo mfise reka ubwo njaniranye iki kintu cyo kujaniranya munyigisha zacu za misi yose nico kwiyamiriza
mukurangiza nibutse abari ko baratwumviriza ko bumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero n'amadini mu kugwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu ishimire rero abatumire twari kumwe mu kiganiro patiri Fupi Felix Murongo e Paroisse Cathedrale Regina Mundi ndabakengurukiye
naje ndabashimiye kumwadutumiye
namwebwe Pasteur Setting Eshimana Murongo Isengero International de la Pentecote namwebwe ndabakengurukiye
yego natwe turabakengurukiye murakoze cyane
kengurukire kandi namwebwe Pierre Clavenge Jimana musanzwe muri umuhinga nonoso ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu mukamunarongoye igisata gikurikirana abagendana ingwara zo mu mutwe mu kigo SNPK cyo mu Kamenge namwebwe ndabakengurukiye
ukinari cyane narakoze kuntumira
Diane Ndonse na indi message kino kiganiro ndashimiye namwebwe mwese mwari mu duteza biri ku ijwi rya America
Diane Ndonse nawe tugushimire naje Diane nahazwe hamwe na ingenieur Linas turi kumwe na ingenieur Mukankusi duce twifuriza kuranirwa mu banki no mu vyanyu mugire kandi umwaka mwiza